Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi bitwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 ibice bitatu i Kigali no kuri 93 ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda twumvikana ikisoro kuri FM 88 ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wese atu akaburungu radio yacu veyo akaburungu com. Muriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Kuva Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashikiriye ubutegetsi mu ndwi iheze, ntiyatakaje umwanya, yaciye yihuta gufata ingingo zirenga ijana ku giti ciwe c'umukuru w'igihugu zishira mu ngiro ivyo yemereye Abanyamerika aciyamamaza. Mu kiganiro muri sanga c'umunsi turagaruka kuri imwe muri izo ngingo. Ingingo yo gufata no kurungika mu bihugu vyabo abimukira bari ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira. Icyo gikorwa kiriko kirangurwa ahanini mu bisagara birenga 24 birongowe n'abakuru b'ibisagara bahurikiye umugambwe w'abademokrate. Mu mpera z'indwi iheze, indege za gisirikare zaratanguye gutwara mu bihugu vyabo bimukira abimukira batuye muri ivyo bisagara badafise impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba bari muri Amerika. Abatumire bacu mu kiganiro muri sanga ni n'abarundi baba mu bisagara biguriyemo abimukira nkabo. Ivyo navyo akaba ari igisagara ca New York muri leta ya New York, hamwe n'igisagara ca Chicago muri leta ya Illinois. Turi kumwe rero na Jean-Paul Rwitanaga aba mu gisagara ca New York hamaze imyaka itari mike. Mwaramutse neza Jean-Paul Rwitanaga.
Mwese Fredi, na mahoro ngaha turabangamiwe.
Mubangamiwe gute?
Umuprezida mushasha intwaro ushashije kuri nk'uko mwabivuze amategeko yafashe twatangwe kuyumva kandi aje ari mazima anahotangwe kuyumva kwiyumvamo cane mugabo ingorane uko biki buhanye bitaradadabuka neza tumenye ivyo ari vyo mugabo ndaza gushikira
mukanya. Turagusaba tubwire ukuntu vyifashe cane cane mu banyagihugu bari muri uyo murwi wabatagira impapuro.
Nta kibazo, niho ndi.
Ego, turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana aba mu gisagara ca Chicago muri leta Illinois. Ico gisagara naco nyene kiguriyemwo abimukira batagira impapuro zo kuba bari muri Amerika. Mwaramutse neza Leonce Hakizimana.
Mahoro neza Frederic.
Murakomeye ngaho?
Turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Reka rero dutangure kuri wewe Leonce Hakizimana. Matwa dusumira igikorwa co gufata no kurungika mu bihugu vyabo abimukira baba muri Amerika batafitiye uburenganzira caratanguye ngaho mu gisagara ca Chicago. Ibintu vyifashe gute?
Ibintu vyifashe neza na gatoyi kuko nk'uko nyene mu prezida yari yavyemereye abamutoye yuko azosubiza inyuma abantu bari mu mikino z'igihugu batayifitiye uruhusha ahereye ku bantu bakoze ibyaha. Ibyo barabitanguye ngaho i Chicago kugira ngo ahubwo biranguke neza. Yarungitse abantu bakuru bavuye mu butungane muri minisiteri y'ubutungane bwiwe kuburyo batanguye kuza kubicungera kugira ngo bamenye ko kugenda neza gose. Hanyuma rero ejo kwa Mungu niho byatanguye, bacabaza mu bice byose bya karere ka Chicago barondera abo bantu, nibaza kuza kuvugana mu madamu atomoye mu kanya.
Abapolisi bariko bafata abo bantu n'abapolisi bo mu ruhe rwego bajejwe abimukira bamwe bita ICE, hariho amakuru atangazwa avuga ko hariho n'inzego z'igipolisi ziri muri icyo gikorwa. Ivyo vyo bari vyo?
Ego izo ni byo ni nk'uko mubivuze, abantu bo muri ICE nibo nyene bo muri guverinoma y'i Washington nibo bahari, kuko abo kwa guverinoma abo ngaha muri Illinois bo muri guverinoma ya Illinois abo guverinoma yaba bariko barasabijamo ko hari amategeko yo ngaha abavuza yuko badafasha abo mu butegetsi bwo hejuru.
Uri kuvuga ko buramatari yo batavuga rumwe rero bafashe iyo ngingo?
Ntibavuga rumwe na gato. Ejo buramatari yagiye ku binyamakuru ngaha byo muri Amerika aravuga yuko wewe azokurikiza amategeko ya Amerika, mugabo azokurikiza n'amategeko ya Illinois. Ibyo ni ibintu bimwe bitagoye kumva, mugabo nibyo ishinge amategeko avuga ayo muri Illinois avuga ati abo muri Washington baje bakaza bazanye ibipapuro byasinywe n'umujije, muraheza mugakurikiza ibyo baba bariye. Mugabo mu gihe baje gutyo ICJ igatangura kuba barangwa nimudufashe, nimuteza kubafasha gutora abantu. Aho ako n'agatandukanizo kahari gatoyi, mugabo kanini kuko gatagatuma igikorwa cya ICJ kigorana mu gihe abo hasi batabafashije.
Niba mwaragiye mu gisagara hagati mu kabuno nyine babo bantu bafatwa gute, bigenda gute?
Nisanzwe niba kenshi ingene bahora bafata birasanye gatoyi, nisanzwe aho biciye ko ICE zoza abantu batabazi ko badafite ibipapuro baca bahunga bakaguma mu mazu yabo. Kenshi babasanga ahantu mu manama bagirira, yaba manama habahurira manama y'ibikorwa canke ahandi hantu hose bakoranira canke ku kazi yo batonda. Abantu benshi batagira ibipapuro baciye bagira ubwoba bugaca banyegeza mu mazu yabo. Mugabo aho abo muri ICE biborohera ni kubera baza basanzwe bafise amadrese yabo, ukaza usanga rero barangura kuri ayo mazu batiriwe barondera umuntu n'umwe wabafasha. Ni uko bigenda, babasanga iyo baba basanzwe bari abarinzi nabo bakaja muri ayo manama, ubutsi nabake baja muri ayo manama naho rero batabafatwa. Mugabo ikintu agomba gutumura ni iki? Hari abantu bagize amakosa kandi basanzwe badafite ibipapuro, abo na leta ya Illinois
abakoze amakosa. Uvuga ko ari abakoze nk'ibyaha?
Abakoze ibyaha bikomeye. Abo Illinois idafasha leta ya federali ya Amerika kugira ngo babashyize iwabo, kandi ibyo na guverineri yarabyemeye ati umuntu wese azi ko yagize ibyaha bikomeye akaba ari ngaha, twebwe ahubwo turafasha ICE kugira ngo ibatwareomoye.
Reka na Jean Paul Rwitanagara nyene atubwire ukuntu vyifashe New York, naco nyene n'igisagara kirimwo abimukira benshi kandi kiri ku rutonde rwaho izo ngingo zizotangurira. Jean Paul Rwitanagara, vyifashe gute ngaho mu gisagara ca New York?
Ico nubaza kukubwira n'igisagara maze mu myaka 32, n'igisagara nahura kuva ku mutwe gushika hejuru, ngiye kunkunda bame n'intara ya New York ndayikunda cane kuko niyo nabaye mu myaka 32. Hanyuma abateko ko yimo president yashizeho ubwa mbere bari bazuye ko ari vy'amajambo nyazi za politiki, mugabo uko wo will no ya bivuze nta ho bitandukaniye, kuko uko yivuze ko sizi ko imeze cyo nubwiye cyo batangwa guhagarika abantu. Ibyo nivyo abantu bafite ubwoba. Ikiza rero cyane kibisi ndabizi, abantu batangwe gutahura yuko ibintu byari bikenewe, kuko ibinyamakuru byara ibintu byose umuntu adafite uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu iyo baragize hashize ikosa na ritoyi byaca biba binini cyane rwose. Mwe muri abanyamakuru maze ibintu kugira birebire, ndagaho akaruriro nko mu hace nk'indwi zitatu hari umuntu nyine aba muri iki gisagara ataburenganzira agifitiye yafashe adome ku muntu aramuturira ivyo byarashitse amashusho twayabonye nk'ivyo bintu babishize ko ibintu bice baduma umuntu wese baraje muri iki gisagara aje kurundira akazi aje kurundira ubuzima bwiza aje kwiga abantu bose batakugira ubwoba kubera bacabona ko umuntu wese ari ngahata uburenganzira afise cyangwa umuntu ari ngahata afite amategeko atari umunyamerika mubwo akaba yagize ikosa nk'uko mugenzi wanje aheje kubivuga aho bose rero biri hejuru abantu bafite ubwoba abantu bakeyi abo bantu bake basa amakosa
si amakosa ni ibyaha
ibyaha abo bose ni ukuri byatumye abantu muri iki gihugu n'umuntu afite amahoro n'abantu bahora bajya kwikora utuzi twabo batera ubwoba umuntu wese muri iki gihugu atamateka abifitiye afite ubwoba niko bimeze nka New York
hari ahantu wowe warashaka gutembera Jean Paul Rwitanaga ukabona ukuntu abantu batekeye n'ubwoba bagira ikibari baja kwinyegeza barahunga bariko babifata mu buryo
bimeze birumvika jeruva kwaje ngira Imana kuko jewe n'umuntu yoroshya ubuzima jengane na bose jewe abantu muri abo bose ndafisemo bagenzi ndafise ko jewe ndahagara nk'abanyafurika abantu ubu nyine bimeze abantu bari mu mazu ni bake basohoka kuko barikeka ko boba bambadumye ku rutoki ukaza gufatwa ubwo waba uri ngaha rero abantu rero bahorana kwirondeza ubuzi kukumva badafite uburenganzira bwo kumenya igihugu bari abantu bikora ko mu gujya gukora ubuzi bwo kubaka mu maresitora babikora atabitari mu mategeko uburo byatanguye kubyumva kuko uburondeye nk'umuntu aje gufasha abubatsi abaje mu mirima batanga kubura kuko babazi yuko ukaja mu mirima ukaja hariya kubera leta yahaye uburenganzira abo bantu baza gufata abantu ko bashika hose kare wajya mu isengero kwinyegezayo wajya ugiye kwa muganga ntibugusanzeyo
ariko abapolisi muri iki gihe barafite uburenganzira bwo gusanga abo bantu mu masengero no mu mashuri ukuntu kera batari bari birekuriwe
cyane rwose ibyo byo nabyiboneye ngiye ku isengero nabibonye ku isengero nabonye ku bitaro ngiye muri kontrole ngiye kwipima ngiye kwa muganga nabibonye barabafata ukuri hose ingwara yo bariho abantu bapfira mu mazi ukora batinya gusohoka ubona ukuri bwo waba uriho ntawe uzo muhurira mu ibarabara ntawe uzi n'ababa bambaye twese turikekana
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Rukundo Moiza Moses muraho
muraho neza
muramajahe
ndi mu Rwanda Rusizi mu karere ka Rusizi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbiro turi ko tuvuga ku ngingo z'umukuru w'igihugu zimwe zimwe ingingo dushimikiye kuri munsi n'ingingo yo gufata no kurungika mu bihugu byabo abimukira badafite uburenganzira bwa muri Amerika murafite ikibazo murafite cyimbiro turi kumwe n'abatumire babiri
ye mfite igitekerezo nari mfite ni igitekerezo afite turikumvikana
ego duga ku ijambo turakumva
igitekerezo cyanjye cya mbere birababaje kuba abantu bafatwa gutyo nyine bakaba bari bafite imirimo igapfa ntibabe bakibasha kujya gukora kandi kugira ngo umuntu abeho nuko aba yakoze birumvikana ariko none igitekerezo nyirizina afite nibaza ukuntu umuntu ajya mu gihugu sibye naho muri Amerika dukurikije bya Trump nka perezida watowe yego ariko si noneho nta n'ikindi gihugu nacyo cyakwihanganira ko umuntu akibamo atagifitiye uburenganzira nibwira ko abo bantu njyewe bakoroherezwa kugira ngo babashe kubona ibyangombwa bibemerera kuhaba mu buryo bwemewe n'amategeko nanone badasubijwe iwabo ku ngufu kuko baba bafite impamvu nyinshi zabihakuye bashobora kuba bafite iz'imibereho cyangwa se n'ibindi bibazo bindi baba bafite mu bihugu byabo umuntu atabazi nibwira ko rero bakoroherezwa mu buryo bwo kubona ibyo byangombwa aho kugira ngo basubizwe iwabo ku gahato murakoze
Rukundo cyimviro mushikiri ku cyimviro mushikirije reka duhenje ijambo kandi Eddie Michel nawe nyine ari ku murongo muraho Eddie Michel mwaramutse neza muri hehe
Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro duga ku ijambo
niherane na bisina cyangwa mutanga kuko cyangwa 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 ari mu kiyaga cy'amazi cyangwa 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 bahunze benshi bazina kumpaza umutekano wabo
ndumva telefone ya Edi Michel icitse ariko yari kuvuga ko abantu bakwiye koroherezwa ntiyari bwa rangiza icyimbiro cyiwe ariko icyo nico cyimbiro yari ko arashikiza tugarutse kuri wewe Jean Paul Rwitanaga murasha kutubwira muri iki umvuga ko benshi nka wabimukira ba bariko arinyigiza imirimo bara bakora batari ko rayikora izindi ngorane izindi ntamba myiza bizihe canke ingaruka mbi hariho amakuru yatangajwe ejo avuga ko hariho indege zari zitwaye abimukira zibasubije mu gihugu cyabo cha Colombia azishitse hari ariko gihugu cha Colombia ntihashiranka kuba ko izo ndege ziguruka zikoroka zizururuka leta ya President Trump ifatira ibihano ama tarifa kuduza ikori kubidandazwa biva muri ico gihugu ingaruka zitangwe kwibonekeza muri kigende nkize
cyo kwiye cyo ibyo by'indege byo byo kuba subyima byo byo byatanguye byatanguye indege z'igisoda za Guatemala bajya muri Guatemala Colombia na Mexico ibyatse muri Colombia indege z'igisoda zaragiye bitanga kuzakira hachaso kitegeko ningoga rivuye nga muri kigihugu yuko ibi dano zose zo muri Colombia bizoce biduze biciro hanyuma nabo muri Colombia nabo ngo ibintu zo muri etaz nibije muri Colombia bizoze biciro none ubu bumvikanye yuko Colombia izo kuko ikibabaza ibyo bihugu byose basubijemo abantu batora nka bicanyi n'abantu bakoze bibi bamenje nabo bibirega ta bintu binini bagize ibyo bihugu byose byaranditse yuko abantu bakiye kubahirizwa nyine bagenda nk'ubu Colombia yemeye yuko kurunka indege zabo ize kubatura bagende kujya kuko batinye yuko perezida wa Etats Unis havaduza ibiciro ku bintu byabo icyo ni kimwe ikindi nacyo rero ikindi tubona kubona mu ntama ikindi nacyo murazi kuko ikindi kiriho ni uko ni ukuri abana batinya kuja mu ishuri abagore batinya kuja kwa muganga abantu amasengero aragaragara hanyuma ikindi nacyo ibyamwa byatangiye kuzimba kuko nibo bamura ibyamwa abubatsi ntawubatsi bariho ubu bararunda bakabura abarundi ubwo buzi bose babuze ni ukuri ntawuzi ubironkeramo inyungu nziza kandi ikindi nacyo cy'ingorane muri izi gusubiza abantu mu iwabo icyo nubishyigikira ko gatoyi kandi mu mbabare ubyumva ni uko abantu benshi bakuza ari nka benshi bagashyika nk'ibihumbi icumi ibihumbi mirongo ibiri bashyike rimwe ugasanga rero ntibaronka aho baba leta ibafashe ikabura aho ibashira byose nka New York turabona amahoteli nk'aho jewe ntuye amahoteli aho hose arazamo abo bantu barabura barabumurenga bajyemo bwinshi cyane rwose rwose hanyuma sinzi politiki yaciye ibijyamo umugabo abantu baje benshi kujya baje rimwe benshi ugasanga baje nk'ubu haramaze iminsi New York haza ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri ku munsi mu kwezi kose barategwa hanyuma muri abo rero ikibabaje cyane rwose kandi icyo perezida ayahagarikira ko ni uko muri abo bantu benshi hari abaca b'inkozi bibi baca bagira ibintu bigaca bihita na bose ni ukuri aha ibyo bintu turi muri byo ibitworoheye na gatoya
yego reka imbere yuko tuja kwa Idrissa reka nawe we mushikanahere wose hakizimana tubwire ukuntu ibintu byifashe ingaruka mubona ziriko ziratangwa kwibonekeza ko mwavuze ko abo bantu kenshi aribo bakora ibikorwa bifite kubaka eka ibikorwa byo kubito bito byose byifashe gute hari ingaruka ziratangwa kwibonekeza
ingaruka nk'uko bivuze ibyo ni zimwe hari n'ibindi byerekeye abana bajya mu mashuri uzusanga badashoboye gutonda kuko ngubu ikimenyetso cy'amashuri abana bari mu mashuri mugabo ugasanga abana babo babyeyi bashoboye gutonda kubera ubwoba
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiza iradio hijwe rya Amerika. Turi kumwe na Idrissa Makunda. Idrissa muraho?
Fredi, reka ndamongere ko akantu gatoyi gusa nibutse.
Yego.
Kuri je haje kuvuga ikindi kiyo giteye ubwoba naho bavuga ngo baragiye ngo nibagende. Hara nuko abo bantu naho basubira inyuma hari abantu bazobabara kubera bari hamako hari abakura bari hamakori uburo batinya ko amakori tuzoronka makeyi kandi bahora bashuye amahinguriro ibintu byose amahinguriro akoze bahora bari abantu babashuye ari benshi bari benshi cyane gose uburo abantu bose bagiye amahinguriro ashobora guhomba hanyuma n'amakori ya leta akaba makeyi tuge tusubenga rwo kwa mu gihugu bagaca baduhonderamo tugatubabara rero icyo ni kindi kiduteye ubwoba naho batubwira ngo nibagende ariko tugakuba gumwe ngaho kujya batugabanye kuri ikori no gushorira amahinguro kujya bakora na Amerika iguma iri hejuru icyo ni kindi kibazo.
Ego Amerika bakunda ariko Idrissa yaratangiye gufata ijambo rero Idrissa muraho mwiriwe neza muri hega Idrissa
Mire ya dikigari muganda.
Ni vyiza cyane gose murasikibazo.
Ego. Kwashi ni mutimira wa tege ni umunsi ya creativity ni cyane. Ara matege ko nyine kwa ajaje bahindura kuva amatora yarangira ya Perezida wa Amerika. Ubwo twasanze nyine biriya ni nyine ara matege ko aguye abirabura cyane. Nisanga biyabura baba bava muri Afrika cyangwa bajya ku mugabane w'i Buraya ndetse muri Amerika bitonde bashaka bajye baca mu nzira zikwiriye kandi mu nzira zinoze kandi n'ikindi nashaka kubaza umutumirwa gatoya urabona abana bavukaga muri Amerika bahitaga babaha ubwenegihugu iryo tegeko bari kumwe noneho mugitondo nikibavuga ngo birazo ayo kwigitume kugira ngo babigabyigeho yego ni umwana wese uvukiye muri Amerika yafata ubwenegihugu kubera n'ahantu aba yavutse wenda niyo n'ababyeyi bacu baba ari abanyamahanga umwana uvukiye muri Amerika biba byiza cyane nta kibazo kandi nisabira abanyafurika bashaka ibyangombwa bajye muri Amerika Amerika nacyo ni kujyayo nacyo bitwaye kujyayo iciye mu nzira nziza nta kibazo kandi na leta zacu ibyagiye basa muri za ambasade bagatanga ibyangombwa kubera ngo abanyeshuri bagomba kuva muri Afurika ndetse no muri byo ku mugabane w'u Burayi bagenda muri za ambasade base mu nzira nziza zikwiriye noneho nyine bagenda bazikiye abaturage nyine batashize ubundi batashye bafite amapingo byarasigabaje cyane nifuza ko abanyafurika nyine badafata kuriya kuko nta muri bari wasahanine ni ukuvuga ngo twabibonye mu bindi bihugu abandi batashye nisabira abanyafurika kugera baziga mu nzira nziza.
Murakoze Idrissa, murashikirije icyumviro cyiza, murashikirije kandi n'ikibazo mu kanya mpava mpa abatumire, muravuze n'ikibazo cy'ukuntu abo bimukira batwawe eka batahukanywe bambaye amapingu, ni ukuvuga ko bari baboshwe nk'amaguru, icyo nacyo turakigaruka ko ariko turafite n'ubundi bunywanyi. John Marie, Jean-Marie ou John Marie, muraho?
Neza,
muraho?
Muraho neza.
Turaho muri hehe ga?
Mereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali ni nziza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Rebye ni ibyo n'icyumviro nshaka kubagezaho ku bijyanye na gahunda ya Perezida Trump yo kohereza cyangwa se gusubiza iwabo abimukira bose baragiye muri Amerika mu buryo budakurikije amategeko. Ariko iyo urebye usanga sinzi niba ubona ari icyemezo rwose kigayitse, kuko umuntu niba yarakoze ibirometero n'ibirometero va mu gihugu cye akajya akimukira muri Amerika, ibyo ni byose ntabwo haba hari na n'ibyo yagiye atakaza mu rugendo kugira ngo agereyo, bivuze ngo ntabwo aba yishimye kugira ngo byibura babonye aho ashobora kujya avuga ati yenda inzozi zanjye zigiye kugerwaho. Ariko kuba barimo babatwara mu buryo budakwiriye rwose, ufata umuntu bakamwambika amapingu bakamusubiza aho yaje atuka, nta no gutekereza mu buryo bwa kimuntu ngo ese uyu muntu wundi yazanywe n'icya. Mbonamo rwose ko ari ikibazo kandi ntabwo bikwiriye, cyane ko Amerika tuzi amateka yayo uburyo yiyubatse, nabo barabimukira baturutse mu bihugu by'i Burayi kandi mpamya ko nta byangombwa byabasabye kuyagwa binjije ku butaka bwa Amerika uretse kuba barahageze bagaharanira kwigira bagatera imbere nk'uko tubizi ubu. Ibyo bagakwiye kuba babirebaho bakareba ko ikiremwa muntu ari bamwe nta ukwiye kuba yafatwa mu buryo budakwiriye. Kandi ikindi mpamya ko yenda hari ubwo bavuga ko ngo biterwa n'uko haba harimo abanyabyaha benshi ngo baje bakabera iwabo abandi ngo bafata ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bose aricyo kiba kibagenza gukora ibyaha ubutaka bwa Amerika, abenshi baje kwishakira ubuzima byakaba byiza ko niba abana bafata muri buriya buryo bashaka kugenda biga case by case ku buri umwe bakareba ati se uyu nguyu waje hano ute byakugendekeye bite, bega bagasuzuma buri, ariko biragaragara ko nabonye babafata nk'ufata batwuguriza intege bajyana, simpamya ko bashaka kuba bakorana na screening iyo ngiyo ngo barebe ikibazo cya buri wese cyatumye ava mu gihugu cye, cyatumye agera ku butaka bwa Amerika n'ibindi, kuko buriya abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye. Kandi tutanibagije buriya kubera ubuhangange bwa Amerika ndetse n'uburyo ifite ijambo mu isi, akenshi na kenshi bigiye n'ibibazo biba biri muri ibyo bihugu usanga nayo bifitemo akaboko. Ibyo rero rwose ni ukuri mu cyiyumviro cyanjye numva umugambi wo gusubiza abantu niyo budakwiriye nka kuriya byakabaye bisuzumwa mu bushishozi cyangwa se bikanahagarika. Ese kuki nta nubwo nta n'inkiko zishobora kwitambamira
inkiko nk'uko muyivuze inkiko ngaha muri Amerika, izo ngingo n'ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu wese ashitse arafise uburenganzira bwo gufata inkingo, ariko hariho rero nk'uko muyivuze inkiko nazo nyene kenshi na kenshi iyo zumvi zibona ko ayo mategeko adakwiye zirashinga urubanza, nicyo gituma ubu hariho imanza zitari nke, hariho urubanza rwo kwanka nk'ivyo byo kugira ngo bahindure ko uvukinga hataba umunyamerika nkuko byahora izo manza zaratanguye rero hari aba chamanza benshi bamaze kuzishinga hariho na chamanza bamaze gushinga ingingo zivuga ko abo imukira cyane cyane abo bakora ibyaha bakwiye kutahukanwa ariko kenshi na kenshi ariko bakavuga ko bakwiye gutahukanwa mu buryo bushemeye bwubahiriza agateka kabo ivyo nivyo navyo navyo bibazo Idrissa na John Mary bahuriye ko nashaka abatumire bacu bagire icyo bavuze ko aho mwagende ngaho New York Jean Paul mukabona aho aho bari kubara koranya abo bantu arabo bambika amapingu birya bintu bambika ku maguru kuko barerekanye amasanamu muri televiziyo bashika burindege bambaye amapingu
yego Fredy ejo na iko jenda urumva ndi muri musaza ndi temberera nkara umuji
uri mu karuhuko ko muzabukuru
ezabukuru urumva ndaje gutembera ahantu usanga bariko barahagaritsa abantu hari ahantu abantu bavuye muri Afrika West ndo gutembera yo hanyuma usanga bariko ba polisi bahagaritse miduga naje ndapfayo ndasubursa ku gatuye ndarabansanga bahagaritse hanyuma muri abo bahagarika hamwe twa tuzina nyenda mwaje ni bicho cyo bwa abandi ni twebwe muri abantu baza gufata abantu abantu bafashe ahantu na hantu FBI ni hariri hariho drug and enforcement bank administration ajama ba police bugo kubigisha bwa leta naho bari bamwe twa tuzina nyenda babaza bacambwa yuko ari abantu bafashe papuzi kubagaho bafise hanyuma yuko baca bajara kandi indege zabo zoje zitegurwa kandi atanibyo kuvuga ku bucamanza bavugira badasho bagenda ivyo niyo nayibonye kandi uruva nakajigo kaba karimo ivyo muri Amerika abirabure n'abazunga ako kagorore kariho wari ukuntu bahagarika yuko n'agashabuka bakarimo bashamwe nguvu nyinshi cyane rwose n'ukuri nta kubahirizwa kwabo kuba kuri mono kuri sumega sumuntu wafashe umuntu nagari yuko kwafashe
yego Leon Sakizimana hari bintu bimeze gucyo mwamwe arabonye aho Chicago ejo igihe haba icyo gikorwa cyo gukoranya abantu batagira impapuro
sinababonye mu maso mu yandi mugabo twarakurikiranye amatelevizio n'amaradiyo ngaha nyene muri kano karere ka Chicago ibyo nabonye n'ibyo kukuravye nk'ibyo byerekeye abo bashikariya mu bihugu bagiyemo za Colombia n'ahandi baboshwe ibyo n'ibintu twabonye ku matelevizio nibyo nibaza ko ikintu mugabo umuntu yotomora ni uko benshi muri abo bafatwa hari abantu bafatwa nyine ba abantu bakoze ibyaha bibi bikomeye rwose ugasanga mu kubafasha baza kubaboha kuko batiza kwemera ko bagenda mutatanguye ku buryo ivuga mu rumva n'aba batwaye mu isanzwe hageze mu ndege n'ibindi baza ko barego ashobora kuba kubagira ku buryo babohereza agateka kazi na muntu naho baba ari abantu bagize amakosa nibaza ko mugabo umuntu atazi neza iyo uko byagenze byavuye ingene babafashe kuva mu nabo gushika ngo bashikire bagiye biragora ko umuntu yinshimbure gutomora icy'uko byagenze mugabo icyo umuntu azi ni uko agateka kazi na muntu kateza kuguma kubahirizwa naho baba ari abantu bagize amakosa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Innocent Nduwimana muraho
yego turi ngaha
muri hehe mu
ndikaye mu cyombura mu Kanyosha
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite cyumviro
ndafite ikibazo n'icyumviro
nduga ku ijambo
yego turashimiye Donald Trump aheruka kurahira ngo azotware Amerika turashimiye rya cyambo yashyikirije akashitsa bitya bintu yavuze twe ari byo twakengurutse cyane bimwe twe twarabishimye kubona yaravuze yuko ubu abafise bajya abagore bihindutse ibitsina yuko agiye kubikura akavuga n'ibintu byinshi agiye gukura mu gihugu kandi batofungirwa hamwe n'abagabo bitya twe n'ingingo nyinshi twashimye hama hari ikindi yashyize avuga yuko ngo abe hariho impunzi bari bemereye yuko zoca muri Amerika zo muri Tanzania bari bahaye amasezi uko nobona ko bari bamaze kubemerera bakitegura kucyayo bo bareka bakagenda muri Amerika mabakabaye umugabo abandi bazokurikira bakaca bababuza ntibaze basubiye kuyandikisha kugendayo nizo mpunzi ziza zidakeneye mu mategeko bagaca bazifata ntizice muri Amerika mugabo aba bose bamaze kuyandikisha twamaze kumva ko bantu mu gitugire ko bazoja bakakireka zikagenda zikagenda muri Amerika icyo nicyo kiyumviro n'ikibazo nari sise
murakoze Innocent Ndibimana
nziza
cyane rwose Leonce Akizimana ejo kumusaba Mungu buramatari w'intara murimo Illinois JB Pritzker yaratangaje ko adashyigikiye ukuntu abo bimukira bariko barashyirwa mu bibanza bimwe batwagwa ku nguvu ibintu yashikirije mu bivuga kwiki
ibyo ntabishyigikiye bo icyo nababariya guverineri wo ngaha ni umuntu asanzwe ari umudemokrate ni ukuvuga asanzwe atavuga adahuza na gato na Trump ku buryo rero ibyiyumviro byiwe na politike ziwe za Illinois usanga zidahuza na gatoyi ku bintu byerekeye ibyo bya imigrasiyo washaka nagomba kuvuga yuko hari akantu gatoyi bahuje nako kuko bose abantu babica abantu bakoze ibyaha amakosa banize amategeko ya Amerika kwabo bufatwa batagira impapuro bufatwa bagasubizwa iyo bapfuye icyo nicyo cyonyine niko gace konyine bahurije ko mugabe ibyo gufata abantu gutyo bose batagira ibipapuro ngo basubize iyo baje baba ibyo guverineri ngaho arabirwanya rwose ahubwo avuga ati ndashyigikiye yuko umuntu wese yoba ashaka kuba bagomba ayisi yokoresha ko yokwanga kuko amategeko ya Illinois yaramushyigikiye ahubwo yategetse yuko abajejwe ubutungane bwo muri Illinois bakazobona umuntu ariko arafasha ice ahubwo ko bamufata bakamuhana bakujya amategeko yo ngaho so icyo ni aho nihagaze we nibyo nibyo yavuze icyo mu biganiro yatanze
Jean Paul n'abatetsi barongoye ari gisagara cya New York canke intara ya New York nabonye ni basa n'abatavuga rumwe n'ubutetsi kuri icyo kibazo ariko turazi ko hariho amateko yasohotse avuga ko abategetsi bose baterezwa kubahiriza no gukurikiza ibisabwa n'izo nzego z'abapolisi zose ziriko zirangura icyo gikorwa ugushika abo bategetsi ba New York bo bavuga
abategetsi nk'uko byo muri Illinois yavuze nta kirahinduka cyane rwose nuko nyine yabivuze nta kinongera ku musa hari ikintu gitanga kuvugwa yuko umukuru w'igisagara cya New York tena kuforosha yuko ubu buzogira amakosa ashobora kuzomutanga ayo makosa uko zica kinini ubukare nta uko yari yavuze muri Illinois hari amazerekeye leta n'intara yacu ntacu bipfana ko ubu rero batangwe kugira imbuze umuntu mukuru w'igisagara atangwe kukwemeza yuko muri bamwe ashobora kuzokorana n'abantu uza kujya abatange babafate niko bimeze bikini nacyo mutaya kumenya rero urumva muri Amerika hari miliyoni 11 y'abantu badafite uburenganzira bwo kuhaba baharuye imiliyaridi amajana 3 na 20 z'amadolari kugira ibyo abo bantu bose bashobora kubafata baburize mu ntuzeya ikintu cyo kuvuga ngo bazobashura ari benshi ibyo bigenda bukebuke ntibazoca bagira kuri imwe na rimwe mugabo ingorane umuntu ashobora mu mpuru yatabizi mugabo rero ubu rero batamwe kushara abemeye kuzobikurikiza n'abatozi kurikiza urumva na Trump yavuze ko hari abantu nibatakurikiza ayo mategeko ashobora kuzobakura urumva byose cyo ubwacu ngahantu kuri nta kintu kipanze neza gifashe neza byo guhagarika turabizi ko bahagarikwa mugabo nyine biha aba leta n'abana b'intara bikorana biracabira hari imanza ziri ko zashingwa nta kintu gitomoye neza kivuga ngo ni rimwe kabiri gatatu ngo bimeze gutya byose nihajya na hariya ibintu ntibirafatika neza ko umugabo uko bigenda biboneka iyo iyi nzira bijamo ibyo no byemeza
murabandanya kumviza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Bigirimana muraho Bigirima Bigirimana Hello Bigirimana muratwumva
amahoro cyane
amahoro muri hega
ubundi muri commune Cibitoke
nziza cyane rwose muratwumva neza ijana kwijana ijwi rya Amerika
ego turabumije nakwijana no kuri
nziza cyane rwose duga kwijambo ikibazo icyumvira
bo ego twabonye izo mwari mwavuze ko ari byerekeye kujya kuntu ariko barirukana abantu badafite uburenganzira kwa muri Amerika ndi kuri teko turabiraba nka twebwe urabona ko menga harimo akarenganyo karekare kuko so hari abantu benshi ngumbure babagiye hari abagiye kwisumamwo barondira ukuntu bazobaho ngabona gucubirukana gukya kujya n'umusanzu n'ukutubahiza agateka kazi na munsi kuko nabo dufate nk'akarorero nk'igihe kuko dufata nk'andi maleta nayo agafata ingingo nkazijya no kwirukana nabo abantu ba Amerika bari ino umva byose biboneka iyindi suyo cyangwa byerekana iyindi sura kare neza cyane twe twasaba uko rero bo bareka bakazobandanya baba hari babarondira byangombwa ariko ibatse babirukana kibiri aho nkuko batazabiteguriye
murakoze yebigira imana kucimvuye mushikirije reka duhe ijambo kandi nahimana nahimana muraho
ari namahoro
muri hega nahimana
jemba muri eta yitwa Iowa
ah muri Amerika
yitwa Wyoming mu yitwa Des Moines
Des Moines
ya yeah, leta zuri za Amerika
ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ya cyumviro no shikiriza nuko ya za Trump zo kuvuga ngo ariko arirukana abantu kweri barabasubiza inyuma ariko abantu bazumve neza ino ntibahagereranye na kujya kuntu tuba tubayeho hariyo wacu muri Afurika ino biratandukanye ino ugishyika uje mu nzira zizwi baraguha iza ngombwa bigukwiye byose ariko uko uhabaye n'akaruru ugakora amakosa dufate nko kugwana kugwana n'abagenzi kugwana n'abamubana kugwana n'umukenyezi cyane zo gufata ku nguvu cyane kwiba fata makosa koma komeye mwene na ilo vita kwae
tovieti vya habi koma komeye
vya koma komeye ego bacha rero abanya Amerika bacha wagu shirako muri sistema wagu fide sistema yoku tunga wanu wafu ba wagu fide ko wako zijaha rero Trump ya fuza ki abanu wose baji ko wako zijaha di koma komeye ni wotu zoherako ama rero rumba uko uhaba ukura makosa mesi izango mbaba wala guhaye wagenda warabi kwaka kanya wakabishira kwa gasini rero abantu bari kubarirukanwa n'abadafise izangombwa cyangwa abizangombwa zabo bazononye cyangwa bakoze amakosa akomakomeye cyane abake mu nzira z'ibinyuwabi bakigeze baca mu nzira zizwi na leta icyumvire cyane
murakoze nahimana abatwumviriza ibyimvuro nk'ibyo barabikeneye kugira ngo batomoregwe ukuntu ibintu byifashe ukuntu bikora ngaha muri leta z'umwe za Amerika mwakoze
murakoze namwe
murakoze reka tugaruke kuri mwebwe mushyanahe Jean Paul Rwi Tanaga nkuko mwabivuze muri iki gihe hariho imanza ziriko zirashingwa ku bibazo bitari bike ku ngingo zashikirijwe n'umukuru w'igihugu izo manza mubona amaherezo yazo n'izihe naya
nicyo kuri iki gihugu cya Amerika muri iki gihugu cya Amerika ikintu cy'utungane ikintu cyambwere n'ukuri umuntu wese arahagarikiwe umuntu wese afite bamuvugira hariho amaronje sinyine bayita hariho imigwi iriho ivugira umugu wose muri igihugu arafise umuntu amuvugira icira kino rero urubanza n'urubanza umuntu wese arumvigwa bamutoye nta mutoye abaho n'ijambo bashirako ibi byose cyo kumva zanje cyo shakubwira abantu izimvu ziriho Trump yashizeho mu myaka ine tuso gutura akazi n'umuperezida ashaka kubihindura byose bino twahora ko bikagaruka donc harimo imbo za politike cyane kugira uronke amajwi kuko dambe yavuze ikintu akivugira ko ntaca hirya ubushaka ufata abantu bawe bazoguha amajwi utogwe mugabe ibindi bintu si ibintu bizoca guma imyaka yose imyaka yose intwari zogaruka niha z'abademokrati bashaka kubihindura ibi ni mu gihe ciwe rero igihe ciwe izo izo manda ziriho zifise abaziburanira abaziburanirwa n'abantu baza amategeko cane gose n'ukuri muri zo zose byasohoye hari bizorengana hari bizohagarara hari bizohindugwa kugira bivuze byose nibaza ko ari kubera politike cyane gose atogwe mugabe binavyo hari bizogora naha bizokoroha hari bitazoshubuka nibyo guhindura abavuka ku butaka ngo bace babubaka ngo ntibabe abanyamerika ivyo byo bizocara muri kuri supreme bice bizoba bishaka gutwara hari umuntu yavuze ko ishaka gutwara imyaka urubanza ishaka gutwara imyaka 20 nico mvuga do ibintu ntibirahera harabazogwa mu mpurero mugabo cumbuga coco imaze zizoba kandi zaratanguye kandi zoba bikomeye ziremereye z'ukuri z'incabwiye ngiza abantu bahotoye niko nobivuga ajewe ukare mu minsi ya mbere tutabona neza mugabo imaze zoba nyinshi kandi hari by'abategeko atazokurikirwa
Moshiga na ile wanse hakizimana ngaho Chicago vifashe gute hala mashira hamwe wamaze gutangaza chai kwa maze gushikira utungane kugira ngo yankirize zimwe muri zo ngingo
Ego me mashira hamwe menshi ahubwo imbere nuko banashika ngaha bavuye iza Washington kuza ku gutora izo za ICE zishika ngaha bari bamaze amashira hamwe amashika nkaka tere yamaze kwitwarira ICE ivuga yuko igomba kurengana kutubahiriza agateka kazi na muntu igomba kuvuga kandi ko bariko bararenganya Illinois kuko bariko bayafata nk'izindi ntara bo bamaze kwitwara bazoguma bitwara rwose bizohagarika kuko iciza nk'uko ubundi mugendo wa ndabivuze nuko igihugu kirimo amategeko abantu bagomba ko amategeko yubahirizwa fisi kosa gahanwa mugabo uwo barenganije nawe bakamukora kwa ayo makosa nibaza yuko ibyo bizobandanya biba gusa nk'uko abandi babivuze hari ibintu byo guca umuntu usanga hariho ugwa mu mporero udashoboye kuronka buno nyine abo bantu ngo abicuze ko abice nk'ubwo bantabahamagare kubera ubwoba cyangwa ugasanga ahubwo barashoboye guca bamuyora atansubwa uburyo bwo shobora kongera kwitwara kwitura ubutungane
inhari itwara leta ubanza ukaje mu isenta ya kusenta zino ziriginga zirakomeye zifyujyo zisinchabenge leta umuntu mu police ubutigi mwese absolute ugize imana kwa nko kuvugira urabisubunyeza ko kwitwana naje n'uno kwitwara leta bakanyumviriza bishaje kongera ko
urakoze Jean Paul ko cyo cyimbiye mushikirije ndashaka mu kanya gatoye cyane gose Leonce hakizimana mutubwire ibintu bishaka kwa intambamye kuri izo ngingo kugira ngo umugambi wa leta ya Amerika nuko izo ngingo zose zafashwe zoshigwa mu ngiro ijana ku ijana ku bwanyu ibintu bishaka kwa intambamye bishaka kugeramire izo ngingo nk'ibi
hari ibintu byinshi bishobora gutuma ibyo bitaranguka icya mbere naho bavuga yuko Trump yatowe kugira ngo ashireho mu ngero ibi bintu hari abantu benshi batari bashyigikiye zo kuvuga yuko ari abanyamerika bose bashyigikiye ibi ku buryo naho mu bya politiki usanga bikora ugasanga agombye kubishyira mu ngiro kubera bibaza ngo yaratowe arayitonda akaraba yuko bitaca ntihari umurongo arenga hari umurongo adateza kurenga ko arazi kwa burenze biheza bikamugarukako nk'akarorero hariho umuparlementaire w'u Florida yamaze kumwitura akamubara ati nibirukane abantu baje bava muri Cuba n'abaje bava mu bindi bihugu bibiri byo muri Amerika yacye navuga ati he abo bantu baje vrema bari baba bari ngo baje ati neno abo burabakuramo mu birukana urumva uwo n'umurepublike atanguye kubarira Trump ati nibirukane so hari umurongo atazorenga icyo ni cyane kubera gutinya nawe nyine n'ahazi ko politike umuntu umwanya uri ku ruhande rwiwe icyo ni cyane cya kabiri hari abantu bakozi benshi ngaha amakompanyi yo muri Amerika avuga ati he nibirukane abantu bose kuko turakeneye ko babandanya nibo batwamura intumbi ariko ngaha nibo
barima mu mirima nibo barima baduhanagurira amabarabara n'ibindi ivyo arabizi ku buryo amenya yuko nabonye n'ivyo yitonda hamigira katatu hari abantu benshi ati hari n'ivyose ashobora gukora amateka adaciye mu mategeko ivyo akora byose hari bisaba ko aja kuba ari abaparamantere n'abasenateri ngo bashyire amategeko kugira ngo ibyo bintu bikorwe abo nabo usanga benshi bazira ko bazotorwa mu myaka ibiri bazokwitoza mu myaka ibiri cyangwa itandatu baca batinya gushyiraho ayo mategeko so novuga nti hari ibintu byinshi bizotuma hakaba rero n'abantu bari hamwe baja hamwe kugira ngo barabe ko nyine bamugwanya baciye mu by'ubutungane mu mategeko asanzwe ahari kugira ngo ntabishyireho so ibintu bizo mutuma adasikorangwe uko yabiteguye ni byinshi ni nacyo gituma jewe nibaza yuko ikintu nk'uko abantu benshi babihurije ko ikintu cy'abantu bagize amakosa banenze amategeko ya leta ya Amerika abo bose barabihurije yuko bagenda mugabo abandi imiryango abana abantu basanzwe baba ngaha abamaze imyaka 20-30 baba ngaha nibaza yuko abo benshi batazoheza ngo babasubize inyuma kuko hari ibintu byinshi byoheza ingwani nyinshi byoheza zikaduka bitewe n'uko iyo nzu ifashe
icyo kibazo namwe Jean Paul ndakibabaza mu kanya ariko nashaka mbanze mu ijambo umunywanyi Sibo Rurema muri aho
mwaho cyane
muri hega Sibo Rurema
mwaho namwe
turaho turakomeye muri hehe
uri Kigali mu Rwanda
ni nziza ikibazo cy'imviro
icyumviro njye natanga ni uko buriya iwanyu bari iwanyu nabo amategeko ya perezida ndayemera njye Trump rwose ano
turakumva bandanya
ndabandanya avuga ngo
yego
ngo uko bimeze afurika yashyizeho imigimo wayo afurika ntabwo igomba kujya gushakira amafaranga hanze abaturage tugume mu rwanda tugume aho tugomba kuba tuzi
icyimero cyawe turacyumvise Sibo Rurema muvuga ko abanyafurika n'abandi bose badakwiye kwimuka ngo baje muri Amerika bakwiye kuguma mu bihugu byabo nibyo ni byiza cyane rwose urakoze Jean Paul usa n'utemeye icyimero cya Sibo Rurema Jean Paul
oya mahoro muturanyi wacu mu Rwanda je ndi umurundi aba New York mugabo uramenye kandi mu gihugu cyanyu bama bivuze abategetsi banyu ujya kuza mu mahanga urahura ubwenge urasama urusaku ugacuruzani wanyu nta kibi kiriho so kuvuga ngo uyu muntu avuye muri Afurika ngo aje ino nkaje ramaze imyaka 32 ngaha ahubwo igihugu cyari kuko n'utundose ngandagaburira abantu bahariya ntubu rero ngo abantu bose ngo iyo baje hiyo bavuye muri Afurika ngo baje ino ngo bataye igihugu harabaje kuba kungura ubwenge kundi ubuzima bwiza kuko nko ngaha abantu benshi bakora ngaha baca bafasha hiyo ibyo rero ngaho watinya gatoyi ndakumva byivuga mugabo siko bimeze tuzi no umutima uri hiyo nyene ntituhahe baturahakunda ahubwo tuzamura imirima tugafasha abana bakajya mu ishuri si kuvuga ngo duca tuba nka cyangwa turabahebye tuguma tuba ikinyarwanda n'ikirundi neza cyane rwose ahubwo tugaca tugira tumerewe neza tugafasha ibyo rero kuzi no ntubifate yuko ubutaye ni ukuri turaza mu buruhuko turafasha abantu biho bagwaye baje mu mashuri uwo mutima niba ke naho byoshika ni ukuri ni byiza kujya gusuma urusaku ibyo mbonye ngagaca nabijara ngaho ikicukiro nkagira ihinguriro rikora nk'amatafari yihuta cyane rwose ngo acuza kubishorera ni uko tubayeho
turabashimiye rero mushyira Sibo Rurema nk'uko twabivuze rero Jean Paul Rwitanaga nashaka tugaruke kuri wowe nawe utubwire intambamye zishobora kuhaba nko mu gihugu cya Colombia aho twavuze ko icyo gihugu chance naho gicuditse na Amerika chance kwakira abo bimukira hanyuma bakacafatwa ibihano byo kuduza amatagisi kudandazwa biva mu gihugu kimwe kimwe ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Colombia hari abantu bavuga ko muri iki gihe na Valentine umunsi mukuru w'abantu hana amashugwe cyane rwose ngaha muri Amerika ayo mashugwe ashobora kuzimba kuko hari amashugwe menshi gwava muri icyo gihugu ikanikawa izo bintu bishobora kuba kugira ingaruka mbi ku biciro
ego cyane gose Fred cyena ingingo za Trump zitazoshoboka zose ngo zishoboke nk'ivyo byo gukura abantu muri Amerika kabasubizi wabo nyine bitazoshoboka izo byo bose barabikubarahirwa ko yuko atabantu imiliyoni cumi n'imwe bashobora kuzoba barakuye kuri ubu kuri imyaka bamuhaye ica mbere coco uburyo uyu uhagaritse abantu urafiseho bashira none bafise ahantu bashaka gupfunga nk'abantu miliyoni zitanu muri uwo mwanya uburyo aho babashira uburyo ibi bintu vyaguye muri politiki yo ngaha hari bitateguwe kuko bizosaba aha menshi nakuve ko izo miliyoni cumi n'imwe z'abantu bari ngaha kurya bashobore bazokenera kubaka aho babashira aho bagaburira aho bagira iki n'iki izo ndege zose bisaba imiliyoni cumi n'umwe isaba imiliyoni amajana atatu na mirongo irindwi hari ubutungane hariho imanza hariho amahinguriro naho ashike Trump atanga kuvuga yuko abo bantu nk'imiliyoni cumi n'umwe dufate nko ngaha New York honyine biya bintu byo kuvuga yuko mu maresha cyangwa mu mahinguriro biya byo gushyiramo ubwoko bwose buserukirwe buje buronka akazi baravye ibiharuro kugira bose ntihagire gukumirwa iryo tegeko Trump yavuze ngo barikureho kugira abanyirabure ntibazoronke na karorero ubu turahagaze twose New York yuko hari amategeko niyashika ko abategetsi batubwire baduha amategeko nanjye ndimo bajya abantu ntimubashorere kubera mu gutanga akazi ntibashizemo ko ntibarabye ko bose bashaka kujamo nk'ubu twese turagabye urumva rero hari intamba nyinshi ni politike ibi bintu harazobigwamo umugabo ko bizoshoboka cyane ku byose ibyo byose ntange ubyumvire ko n'imanza ishobora kumaramo imyaka cumi hari imanza hariho ayo mahinguriro hariho abantu ibiciro bigiye kudugaho byatanzwe kuduga imicungwe yatanzwe kubura abantu bubakaho New York ho ndabahazi batanzwe kubura abantu bubaka nk'ubu ukeneye nk'ugutera ikintu mu nzu kikuremereye hari n'uwacije kubatura twabuze uburoho ni ukuri batanzwe kuvuga ngo ibyo bintu basanire bihagarika urumva ntawuzi ho bizogaruke ntawo kubwira ngo hazuba iki n'iki n'iki ngo bihagarare mu gishike na hariya na hariya
leo nse mu kanya gatoye mu gusozera namwe mutubwire ingaruka zibonekeje buno nyene naho ico gikorwa kitararangura ikintu mubona mutamwe kubona aho mu gisagara ca Chicago ni nkikihe nk'ibi mu kanya gato umuntu umwe
murakoze ikintu jewe nkimukira ko nicerekeye abantu umuntu imiryango ibaye imaze imyaka myinshi ngaha ishobora gusanga babashubijeyo baguye muri iyo mporo yo gusubirayo iyo baje bava benshi batanahaje basubira ko batavukeyo batazi na kimwe cyaho ugasanga bashyira bagwa mu mporero rero ibyo n'ibintu nibaza ko bibabaza kuko bishyikira umuntu ameze nkatwe dusanzwe tubana hafi dusanzwe tuzi ku buryo ibyo n'ibintu biboneka koko ibindi bizakurikira biri mu kanda bizaba byinshi byerekeye iby'amategeko n'ibintu n'ibiciro n'ibindi ntibaza ko bizakurikira mugabo ikinyamakuru n'abo bantu bagwa mu mporero
mu kanya gatoya Jean Paul rwitanaga mukubitiye mu gisagara cankiye naho muri Staten Island ibintu mubona bifashe gute kuri uyu munsi mu gitondo
mu gitondo ni ukuri abantu ntibakeye kuko ngaha muri iki gisagara ca New York navuga yuko 30% nta burengeza bwo kuhaba bafise cerazi nk'umuntu amaze imyaka 25 ngatayipupura afise ni ukuri ntawe uzomuhura haratekanye hari n'abantu tubona mu ibarabara n'abagenzi uterefoni ngo shobora gusohoka ndatinya ni ukuri turi mu jenerali kwa ntazogora imitima canke bagore mu mitwe kuko biraremereye cyane rwose biraremereye cyane ntibihumurize rero ndafite nk'abarundi ibaze nk'umuntu yavuye muri afurika ndafite nk'abarundi batatu bavuye muri afurika baca mu bushinwa bava mu bushinwa gushika ngaha baje mu bwato mu makarato hanyuma kugira ngo yarinjira ngaha
icyo kibazo cy'abarundi nibaza ko tuzokigaruka ko ndabona akanya katujanyije Paul ni ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika baadu teakamu baagashkiza jimvyo ni wazo tura gushimi Jean Paul Rwitanaga tura gushimi nawe Leonce Hakizimana tura shimi kana engineer Joe yadufashe mungi ya bwizuma hamwe na Nadia Taha yadufashe kwigiranya kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.